Mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 no kuri metero 22 kugeza mu kanya saa 2. Mwadusanga kandi ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ikaze rero mwese nshuti bavandimwe mu kanya n'amakuru yo mu karere. Amafaranga yo gufasha abagendana umugera wa sida mu Burundi yaragabanutse ku buryo hari bimwe bagomba kwirihira.
Igipimo gishobora kugigwa kugira hamenyekane ingwara z'ivyuririzi zibafata kubera baba bafise uyo mugera, navyo nyene ivyo bipimo ntibabiriha.
Ubwo ni muganga Jean Bosco Girukwishaka, umuvugizi w'ubushikiranganze bw'amagara y'abantu mu Burundi ku bijyanye no gupima no kuvura indwara ya sida. Iyi ni imwe mu nkuru twabateguriye ku byerekeye ubuzima, kandi tubafitiye n'inkuru ku baturage bo mu Bweyeye mu Burengerazuba bw'u Rwanda bakora urugendo rw'amasaha arenga 6 kugira ngo bagere kuri serivisi z'ubuvuzi, hamwe n'abakenyezi bifuza kuboneza urubyaro mu Burundi bakifuza guherekezwa n'abagabo babo kugira ngo babonere hamwe impanuro ni mu gihugu cy'u Burundi. Nimuze gucikwa rero, izo nkuru turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya ukurikira. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Hari abaturage bo mu karere ka Rusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda bakora urugendo rw'amasaha arenga 6 kugira ngo babone serivisi z'ubuvuzi zo mu rwego rw'ibitaro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistokere Mutijima yaganiriye na bamwe muri abo baturage bavugana ku kibazo bahura nacyo, adutegurira iyi nkuru.
Abo ni abatuye mu mirenge ya Butare na Bweyeye yombi hana imbibi n'u Burundi ku gice cy'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Nubwo muri iyo mirenge yombi hasanzwe hari ibigo nderabuzima, ibihari zimwe muri serivisi z'ubuvuzi bidashobora gutanga, bigasaba rero ko abo bazikeneye boherezwa ku bitaro bya Mibirizi ndetse n'ibya Gihundwe biri mu birometero biri hagati ya 80% uvuye aho batuye. Ni mu mihanda itagendwa n'imodoka zitwara abagenzi, ku buryo bisaba amikoro agoranye kuboneka kuri abo baturage.
Wateze kugenda no kugaruka amaci agera muri 11 kuko ababyeyi batwite iyo bagiye kunyura mu byuma, kugenda no kukugarura bakugarura 14. Umubyeyi utwite wese iyo agiye ku gipimo cya mbere cyangwa icya gatatu ni ngombwa ku buryo bamwohereza mu bitaro bya Mibirizi akarinda kujya guca mu byuma.
Nko mu murenge wa Butareho, bitewe n'uko nta modoka itwara abarwayi ikigo nderabuzima cyaho gifite, kugira ngo abarembye bagezwe ku bitaro biragorana, ku buryo hari naho bisaba gukora urwo rugendo rwose bahitse mu ngobyi za Kinyarwanda.
Twabona bikomeye ati ni mugende Mibirizi ngo tugafata ingobyi tugaheka twagera Mibirizi.
Muhagenda igihe kingana iki?
Ngomba ni twebwe turabaga tuba twagowe nta masaha menshi ubwo tukagenda rwose kwangiza imijishi hano ku rutugu. Hari n'abaza bagwayo tumaze kubagezayo wagira yananiwe yamuze ubutabagwa nkatweze batwara kigiye ngo tuhamye ukora dutabara umuntu.
Ibyo byaba bibaye gutyo ukabona umurwayi araharembeye, hari n'umwana w'umusore uheruka gupfa kubera ambulance yabuze biratinda.
Kubagize amahirwe bakagera kwa muganga bagihumeka, nabo kugezwaho inge mu ifunguro n'abo basize muhira ni ngorabahizi.
Ngewe nta muntu wigeze angeraho, ari n'umutware wanjye ntago yangezeho. Kurya kwanjye nari ntunzwe n'ibitaro, ntunzwe n'abarabagira impuhwe bagenda bagemurira abantu batagira abantu babagemurira.
Nta muntu wundi wakugeraho kereka nk'abantu nyene muri kumwe muri sare bakaba bavuga turiya muntu n'uwakure reka tumuhereze ku biryo, cyangwa wenda hakaza nk'umuganga uvuga ati ese hano harimo abantu batagemuriwe, yaba atuye hafi akaba yatekanye akakuzanira ku biryo.
Inzara yagutsindaye mbese atari abana nk'abasaza ntibagera Imibirizi bagemuye. Tugemurwa n'urubyiruko, ni urukundo rukomeye kugira ngo ubone abantu bagusura bakuzana ingeme Imibirizi.
Abo rero bagasaba ubutegetsi gukora ibishoboka byose bukabegereza serivisi bakeneraho ku bitaro.
Icya mbere cyakorwa ni uko leta yadufasha tukabona ingobyi y'abarwayi ihora kuri centre de sante. Ikindi mwaya ma centre de sante hari Nyabitimbo, hari Nyakabuye, hari Mashesha, hari za Bugarama Islamique, haramutse hegereje hose twakita ko yaba ariho dogiteri ku buryo umurwayi n'abagize n'icyo kibazo yabona dogitera atagiye kure
mu murenge wa Butare na Nyakabuye na Gikunda mvura bagomba kutuzana mu bitaro bikuru bakanaduhereza ambulance nyene kuburyo n'abantu bo mu Gasumo wenda nabo baza babyara baruhuke hafi batiriwe bajya kure
ku butegetsi bwite bwa karere ka Rusizi nubwo buvuga ku kibazo cy'aba baturage gikomeza kwigwaho byumvikana ko umuti wacyo utari vubaha cyane cyane kuri iki cyo kwegerezwa serivisi za dogiteri mu mavuriro bari hafi mu ijwi rya Bwana Emmanuel Nsigaye umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage muri ako karere biracyakorerwa ubuvugizi
ari ubuvugizi turi gukora kuri ministeri y'ubuzima ko kibuze mu kigondera buzima cyabweyeye hari serivisi zimwe na zimwe z'abaganga zahatangirwa hari icyo bakunze kwita centre de santé médicalisé twashakaga no gushyira indi mu gice cya Nyakabuye ariko ntibyabashije gukunda ariko nubundi no ubuvugizi tugikora ku buryo biramutse bikemutse byadufasha kwita koko ku buzima bw'abaturage ariko mu gihe bitarakunda turi kwita ku kibazo cy'ibikorwa remeso nk'imihanda ijya muri kiriya gice kugira ngo kibuze n'uhawe ambulance abashe kwihuta abashe kugezwa kwa muganga bidatinze cyane bidatwaye urugendo nk'urwo byatwaraga
uretse ikibazo cyo kutagira ibitaro hafi aba baturage bo mu mirenge ya Bweyeye na Butare bafite n'ibigondera buzima bitanga serivisi zoroheje z'ubuvuzi bwabyo biracyari bike muri iki gice kandi biranagaragaza ibibazo by'abakozi baki inzego z'ubutegetsi zikavuga ko hari gahunda yo kubaka amavuriro mato mato yo ku rwego rw'utugari mu gihe ibyo bitarakorwa rero bikumvikana ko abahatuye bagikomeje kuhagorerwa Demistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika tunyarukire noneho mu ntara ya Kayanza muri komine Kayanza mu majyaruguru y'u Burundi aho abakenyezi bababazwa nuko abagabo babo batabaherekeza kwa muganga iyo bagiye kuboneza urubyaro abakenyezi baganiriye na mugenzi wacu Fidelite Ishatse bumvikanishije ko byabafasha mu miryango yabo babashije kubonera hamwe n'abagabo babo impanuro akura kwa muganga
Irondoka rijeye namagara meza hijukiye mu ntara ya Kayanza yamara abakenyezi bagijukiye mu byo bifuza harimo ko boherekezwa n'abagabo babo iyo bagiye kwa muganga
ntavyo yokwemera yego birapfana n'umugabo nyine abapogateje sinoje abantu baje bakubahimiriza byoshoboka yego kubgatwe bwa hari ke batovyeme
ko byipfuza nk'ubu ikuko ubu namajambere ubu n'umubyeyi agiye afise imbanyi rugenda rujanye ntibamwakira mutari kumwe yemeyeho twojana cene no bishima kuko twoba tujanye yakumva izo mpanuro muganga duhaye nawe akayumviriza
byo dufasha
abikoze noshima n'ukuri umugabo wanje
iyo gituma rero mvuga ati abagabo babyitabiriye bakaduherekeza twobishima ijya mpanuro bariko baraduha nabo bakayumviriza bakage hamwe bagize ngo aratangwe kuguhindurira ko duca dusubira hahandi atbakumviriza ko ya mpanuro yayihinduye
nabitwa kubita igyorondoka iyo afisi ibibazo bibaza bakenyezi babo hakuyibaza muganga
haraha kubaza none waragiye kuburyo waragiye baguhindurire aho rero nta byazi byo bahindura nta nibyazi nta nibyo yabonye mugabo babateye akamu nabo bakagenda kumviriza ukuntu badushiriramwo utwo tugegene zingwe ubwo buryo bwose uko bukurikirana boheza bakavuga ati mukenyezi wanje ameze uku bisubiye uku kuko nawe yabyumvise sitwe twenyene ibyo byo dufasha kukubera ibyo bayaduherekeje
hari n'igihe umukenyezi aja ku buryo basizanye n'umugabo wiwe kubera kutamenya ingere ubwo buryo ukora ugasanga yibateye umubano mubi hagati yabo
kuko ari ukuntu wewe ugenda no kuri ubwo buryo akatangura kukujyagumba ukiyumvira ngo niko gushwana gusanzwe kumbe ntumenye yuko hari ikintu kiri ku mutima wiwe yari ahantu nabibonye kuwo muremesha kiyago wacu mu minsi yahera Rashwa nyine umugabo wiwe gose birakomera ko yaragiye kuburyo aja kukagegene. Kumbe ntamenye yuko ruriko rurapfa ako kagegene kari mu kuboko yatebye kubyara. Biraho byari urya mwana hetse. Barafize urukundo rutagira no kurungana.
Ikibazo cyo abakenyezi hari nabagabo kiragishinga.
Tukuye kuza turabaherekeza kugira twese twumvise mpanuro tuzumvire hamwe kugira ngo umwe wese amenye ijambo agendera ko rivuye kwa muganga. Ngomba kubizukira ndabaganirize nanje abantu babagabo cyane cyane kuko hari habagabo bintumva badashaka kumvira nk'umukenyezi wiwe avugira ngo tujane kwa muganga agaca yanka. Ahubwo cyo tutandabahanura kandi je numva ari byiza gose
naho biri uko deneza mukesha imana umwe bakenyezi babaremesha kiyago muri komini ya Kayanza ahanura abakenyezi ko nabagabo babo batubaherekeza batocika intege nyabona bakabandanya bijukira irondoka je namagara meza
n'umukenyezi no hanura kukubera umukenyezi bujyane wahura n'intambara nyinshi ibi bintu byakuze wanda kuvuga ngo guherekezwa n'umugabo naho utoherekezwa n'umugabo urashiye kwiyiba ubanje kuraba ubuzimu buri hariho nabagabo bibigaba ubabwiye ati tugende gutandukanya ibyaratakwe Muka kukubera wewe mukenyezi abari wuburi hejuru y'urupfu ufise imbanye urashye kwiyumvira ati mbega kwari je nzo yitwara hari zo namita nashye ntinamitane ugasanga wabana ndamubyaye aranagize ibibazo by'ingwara n'ibindi umve umubariye akemera namahigwe hari naho utona mubwira ntiye
ariko rero naho bidafatwa nk'itegeko mu bigo biraba ibijanye n'irondoka rifatiye ku magara meza barashizeho imikenyuro ituma abagabo bijukira werekeza abakenyezi babo aho rero umugabo ari kumwe n'umukenyezi wiwe naho yosangaho abantu benshi bo ntibarinda gutonda bashoka bakiga ubwo nyene byongeye abajijije intwaro mu ntara ya Kayanza bizeye yuko abagabo bagiye kujijuka ku byinshi narijya wego rw'intara baheruka gushinga iradiyo ibiganiro byayo ahanini bifatiye kuguhimiriza kubijyanye no kugabanya imbyaro ivyo biruko mu gihe mu ntara ya Kayanza hisunzwe ibiharuro bitangwa n'urongo iyo ntara bikemezwa n'ikigo cy'igihugu kiraba iby'ibiharuro by'ubutunzi iterambere Istebu iyo ntara iza ubugira gatatu muzirimwe abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi muri rusangi kilometero kwadarato kibamwe abantu barenga 1600 kiretse muri komine ya Gatara haba barenga igihumbi kilometero kwadarato kumugwa mu ntara ya Kayanza Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Kira
ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
muracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika amafaranga y'imfashanyo hatangwa n'ikigega Fomo Mondial kugira ngo afashe ku rwego rw'ubuzima mu bijyanye no kurwanya sida mu Burundi yaragabanutse umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida asobanura ko ari cyo gituma abagendana uwo mugera ubu hariho ibipimo cyangwa se imiti bagomba kwirihira umunyamakuru ijwi rya Amerika Francine ndiho kubgayo abahe inkuru irambuye
Inyuma y'imyidogo y'abagendana umugera wa sida ivuga ko basigaye barihishwa ibipimo canke imiti mwimwe atari ko byahora umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida aremeza ko umugo w'abantu n'ubukivugwa ku buntu mugabo ko hari cyahindutse kuva mu mwaka uheze w'2018 muganga Jean Bosco gira kwishaka arasigura ubu uko bitunganije
mu myaka iheze umwaka w'2016 no mu mwaka w'2017 hariho byinshi bakorekwa umugwayi wa sida ingwara yose yarafise yaravugwa ku buntu agapimwa n'ibitaro ku buntu ariko kuva mu mwaka uheze w'2018 umugwayi wa sida aravugwa ariko bijanye n'iyo ngwara ya sida gusa ibipimo biba bijanye no gukurikirana uwo mugwayi ari nk'ibyo dusanze twitwa charge virale bijanye na PCR n'ibindi bipimo bigikwa bijanye n'imiti umugwayi abariko ivyo byose arabikorekwa atamahera atanze igipimo gishobora kugigwa kugira hamenyekane ingwara z'ivyuririzi zibafata kubera baba bafise uyo mugera navyo nyene ivyo bipimo ntibabiriha
muganga agira kwishaka avuga ko indwara zose zidaturutse kuri uwo mugera wa sida umugwayi azirihira naho kera bitari uko
ngahatwotandukanye nkiyagwaye malaria kagenda kugirisha gute pese yarayiriya nivyo rero byahindutse mugabo kare niyo ntiyayiriya iyo agize nkisanganya bagakenera kumugirira iradiyo ubu arayiriya ariko rero urumva yuko ni ingwara cyangwa ibipimo bitajanye n'uyo mugera cyangwa bitajanye n'ivyuririzi vy'iyo ngwara haravugwa cyane cyane gitono kuko nico kishika ubwa mbere kenshi ndetse n'ingwara ya mugika hariho n'izindi zatsona niza hanini zikunda kwibonekeza kuko ziba zivuye ko abasoda b'umubiri baba bapungutse hariho amasezerano ari hagati y'umugambi urwego rw'igihugu cyejwe gukurikirana ivy'iyo ngwara vy'uko bitaro byose ndetse hariho n'amavuriro mato mato n'amashirahamwe amwamwe kugira ashobore kuvura abo bagwayi kubijanye n'ivy'iyo ngwara ikiba gisigaye nimba hari ahantu byo babibonekeje ntibikurikize uko turaheza rero tukakurikirana kugira ivyo bintu bikosoko
twamubajije icyo hinduka mu bijanye no kwivuza ku bagendana umugera wa sida ryavuye ko muganga Jean Bosco Girukwishaka atwishura ko byatumwa hanini nuko amafaranga afasha muri ico gisata asanzwe atangwa n'ikigega mpuzamakungu Fond Mondial yagabanutse cyane
amahera asanzwe afasha mu kuvuza ku buntu abo bagwayi n'amahera asanzwe atangwa n'ikigega mpuzamakungu Fond Mondial ico kigega nacyo ayo mahera kironka abayatanzwe n'ibihugu mpuzamakungu navyo bisanzwe bifasha kugira hatuzwe ingwara ya sida ndetse n'ingwara y'igituntu ndetse n'ingwara ya malaria ivyo rero vyama bikogwa ku imyaka itatu iheze ubu amahera rikarakoreshwa na mahera ayo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubu angana n'imiliyariti 29 mu gihe ayari mu kiringo giheze yari amahera angana n'imiliyariti 46 nico gituma ubwa mbere barabavura ingwara zose zaba nizidahuye nikiza cha sida kuko twabona ko amahera yarahari mugabo mu gihe amaze kugupunguka twaciye twiha ingingo mu bushikiranganje ndetse muri leta kuko hasanzwe hariho urwego ku rwego rw'igihugu rusanzwe rukurikirana icyanye n'iyo ngwara haca haba ingingo yuko abagwayi babandanya bavuzwa ku buntu ariko kubijanye niyo ngwara
ku makuru yandavugwa kwizongorane zo kwivuza kuri abo bagendana umugera wa sida zabonetse cyane kuva amashirahamwe mva makunga mwamwe ahagarikiwe akazi mu Burundi umuvugizi w'ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida arabihakana akemeza ko atasano na rimwe bifitaniye Francine ndio kubgari Bujumbura ku bwijwi rya Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Ibiganiro byacu birakomeje ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri turimo. Perezida Sylvestre Ntibantunganya wayoboye Uburundi yasohoye igitabo yise Burundi Demokrasi Piege, asobanura ko ari demokrasi yaburijwemo cyangwa se yaburabujwe cyangwa yabayemo imitego intambamye. Perezida Ntibantunganya yaganiriye kuri icyo gitabo na mugenzi wacu Frederic Nkundikije hari mu kiganiro muri Sanga mu mwanya ushize. Perezida Ntibantunganya aratangira asobanura impamvu zatumye yandika icyo gitabo.
Hari imvo zitatu nyamukuru zatumye nandika iki gitabo. Ine demokrasi piyeje, ni ukuvuga ntwaro ya demokrasi yatezwe imitego cyangwa igenda itegwa imitego. Abantu bashobora kumbaza bati yatezwe imitego na bande, zagenze gute, ibyo inyishu bazobironka, bazoyironka basomye icyo gitabo. Ni ukuvuga rero imboni zitatu. Imbo ya mbere wayivuze, urabona yuko kuva mu myaka y'igihumbi 2014 hashinzwe umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi. Uko kuri urondera gushingiye cyane cyane kuri kahise ka kino gihugu. Mbere abatari bake ugasanga bipfuza kumenya kahise bashingiye ku byakozwe n'Abarundi, bikaba nabyo mbere benshi byabasesereje ugiye kuraba ubwicanyi bwagiye buraba muri kino gihugu, ugiye kuraba gukumirana kwagiye kuraba muri kino gihugu, ugiye kuraba ibyagiye byononera intwaro ya demokrasi Abarundi bagira ati turagiyemo igihe twikukira. Urazi ko habaye n'amatora hahiganwa imigambwe myinshi. nandi karero igitabo cyo ndagize nti reka ndakigire nk'intererano yanje nk'umuganda wanje muri ico gikorwa cuwo mugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Iyo rero ibaye imbo ya mbere. Imbo ya kabiri nagize nti buriya iyo turiko turaba kahise ka kino gihugu hari ibintu bikunda kutugora, tutegeza kugenda tugerageza natwe kwigora kugira ngo tubirabe mu mpande zose, umuntu ntagende yikwegera ko gusa na cane cane ashingiye ku bwoko bwiwe canke ku mugambi wiwe arimo.
Ico ni kibazo ariko gihambaye president ntibantunganya nkuko vyigaragaje muri kahise ku Burundi, haba abahinga banonose vyerekeye kahise kenshi na kenshi ibintu usanga abo bahinga batabibona kumwe, ugasanga nk'uko mubivuze hisunzwe ubwoko, hisunzwe intara. Icyo kibazo none cyo mwibaza ko cotorega umuti gute?
Ngira ngo ndaza kubigaruka ko nubanza ngaheza ngashika ku cya gatatu. Imvo ya gatatu rero ni ikomeye kuko jewe nandikangira ndi urugwaruka rukora kuri uno munsi dukore ku buryo butagwa mu kaga nkuko twe twagitukagwamwo kuva ubundi bwikukira gushika muri iyi myaka y'ikinjana cya 20. Aha rero nkagira nti ugwaruka rw'i Burundi bumenye kahise birakenewe koko, mugabo kandi bumenye kwikingira, rumenye mbere no gusaba abatwebwe turi bakuru babo canke mbere batse kubakingira canke gufashanya nabo ngo bikingire ntibagwe muri ayo maroregwa twe twagiyemo. Macane cane igitonda bivuga nuko uravye Burundi aho bugeze uno munsi, usanga abari hejuru mu nzego z'igihugu, iyo mvuze inzego z'igihugu simba mvuze inzego za leta gusa, mbavuze amashirahamwe yigenga ayavuga yuko adaharanira vya politike, mbavuze imigambwe, mbavuze kumenyesha makuru, mbavuze mbere no mu mashengero, usanga hari abantu bagiye bashira hejuru y'abandi uyu munsi kandi baciye muri arya maroregwa yabaye mu gihugu mu mwaka w'1987 mbere, ugasanga hari no bamwe bamwe bashobora kuba yagize mu ruhara, ariko wagenda hasi ukaraba ugasanga ariko aratangura kuja ahabona mu nzego z'igihugu, mu gisirikare, mu gipolisi, mu bapadiri, mu mashirahamwe yigenga mu kumenyesha makuru. Uburundi bushashe niko novuga abantu usanga atakintu na kimwe wogira ngo baragirizwa mu byabaye muri iyo myaka nagiye notagura. Nkagira ndi rero ngaha nuko hagabira kugira ngo twebwe ayo maroregwa yashitse cyangwa turafise mu ruhara nituzoze gukwegera mu rwaruka, kandi rukeneye ahubwo kubaka Uburundi ataho buhuriye namba na burya Burundi bw'amaganya, burya Burundi bw'amagogwa, burya Burundi bw'intambara, burya Burundi bwo gukumirana twe twaciye mu tukabona muri iriya myaka yabaye kuba twikukira gushika ejo bundi.
Tugarutse
ku zitatu zabitumye rero.
Tugarutse ku mvo ya mbere mwavuze uruhara ruhambaye cyane rwose umuntu wese afise amakuru yerekeye kahise ku Burundi yotanga kugira ngo nawa murwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi ushore kugira kurangura neza igikorwa washinzwe. Akamumotera abarundi ikabazi kwandika, abarundi bazi kahise muri iki gihe batari kwashikiriza amakuru yerekeye ivyo bazi naka.
Ndiko ndasigura igihe nariko nshira aho nico gitabo, niko nsigura rero icatumye ndacandika. Narabaye nk'uwishura ku cyo cyawe, navuze nti buriya mu bantu ba mbere batiriza gutanga ibyiyumviro byabo ubuhamya uko nabivuga n'abantu barongoye igihugu cy'u Burundi. Uyu munsi abakiriho turi bane, ari president Petero Buyoya yarongoye u Burundi kuva mu mwaka w'1997 agashikana mu mwaka w'1993. Urumva inyuma yiwe haraje president Melchior Ndadaye ntawuzi ko atarengeje amezi atatu. Inyuma ya president Melchior Ndadaye haraje president Ntaryamira nawe nyene ntiyarengeje amezi abiri. Mbere jewe ndibutsa muri iyo nteguro y'ugushikiriza yuko abo bose bari abagenzi banje, twagiranye urugamba rukomeye muri demokrasi kuva tukiri impunzi mu gihugu cy'u Rwanda gushika no dutahiye ngaha mu Burundi. Hanyuma rero akacha kurikira cyewe ndi bantu ya Silvestre narabaye umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'1994 cyangwa mu mwaka w'1996 inyuma nta utazi ko Major Petero yagarutse aniciye kuri coup d'état yabaye kuwa 25 z'ukwezi kw'indwi mu 1997 hanyuma shikana mu mwaka wa 2023 kuva 2023-2025 turazi yuko habaye president Domitien Ndayizeye hanyuma kuva mu 1999 kuva mu 2025 ahubwo turazi yuko Uburundi bwongowe na nyimicubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu Burundi uyu munsi nkagira nti rero mu bantu ba mbere bafise ico boterera canke gufasha gutera nabo ubwa mbere koko mu kuvuga izo bazi bakabibwira uyu mugwi ujijwe kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi kandi bakongera bakiyemeza kandi bakagendera kutaba intambamyi kuhandi hashobora kuva iyo nkuru ituma ukuri kumenyekana bakareka abantu bakisanzura bakabivuga.
Ndabona abanywanyi barindiye kubaza ibibazo no gushikiriza ivyumviro ari benshi, ariko imbere yaho rikana baza kabazo kajanye n'amatora mu 1993 amatora umugambwe mwarimwe Fred Boya yatsinze, mbega igihe uyu mugambwe utsinda amatora wari witeguriye gutwara canke wibaza ko ashobora kuba leta y'ifata kibanza?
Aho umbajije ni kibazo cashikirijwe igihe nariko ndashikiriza nyinshi gitabo ndibuka yuko mengo wakigarutse ko ni wahoze hari umushikiranganji mu ntwaro ya president Melchior Ndadaye Jean Marie Ngendahayo niwe yabaza ati president ntibantunganya uyu munsi kuso icyo gitabo cawe tudurira ko ubivuge bega nibyo koko yuko baramuye ko kiya gihe basi kubumviriza mu byumviro mwagenda mutanga kugira umutegure neza umuzo wa demokrasi koko hari izi umuntu ashobora kubona ige no hino twagiye turakora naho ndoja muri cyo gitabo ubwacu twe twavuga tuti reka dutegure imitima y'abantu kuko turabona yuko iyo tuvuye hatari horoshe turaze ibibazo biri mu gihugu macane cane uko intwaro y'ubutunganije turaze uko inzego z'umutekano zitunganijwe haba mu biraba kwinjira mu bishingiye ku bwoko haba no kugene zikora twiheje ingene igwego bwo butungane ariko bucamanza rutunganijwe haba nyine mu kwinjiramwo urazi ubwoko ningene ukora twirazi ikibazo c'impunzi turazi ikibazo c'impunzi tukagira tuti none mwebwe mutwara nimwoza tukicara hamwe hamwe zose tukabironderera inyishu hamwe inyishu turonse tukiha umwanya niburi w'imyaka itatu kugira ngo tubishire mu buryo hanyuma tujeje matora imitima y'abarundi yatunganijwe neza erenga nashaka kubwira yuko hari bamwe bari ko ravyibusa kubwira bati ahubwo ntitwashaka imyaka itatu gusa hari navuga bati twarashaka na 10 nuko kuvuga rero ushingiye kuri izo twe twavuga bashaka ariko matora yoba niburi mu mwaka w'1996 ariko rero nditwumvirijwe n'izo mwabonye n'izo munzi kindi no bwa ngaha nuko hari n'inzego za gisirikare n'ubwo bwa gisirikare batanze icyumviro nari mbuze ngo ngico mugo gisa ngico bakavuga bati tugiye kuraba iki gisirikare cyo no munsi tumeze karaba ni inzira nshasha Uburundi bugiyemo ya demokrasi harakeneye ko dutegurwa neza kugira tumenyere iby'intwaro ya demokrasi ariko naho nyene urabona kubitumvirijwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Silas mwiriwe neza muri hega Silas
i Burundi ngozi
ya kandi kazina ninde
Silas niyo murinzi
ya kabazo cyangwa icyumviro
cyo bataka gutanga
yego
ya ndamwaco njya mu mbara iseri uko
yego
ahantu murashaka kuronka icyo gitabo yanditse
murakoze Silas reka tumuhe ijambo akubwire ahantu mushaka kubona icyo gitabo
urakoze Silas ico gitabo nacanditse mfashijwe n'ishirahamwe ririmo abarundi ryitwa Iwacu mugabo rikorera Iburaya hanyuma gushika uyu munsi ibitabo vyari bimaze gusohoka n'ibitabo 200 urumva wa wundi agira ati umuhini wa mbere utera amabavu byari ibitabo 200 ivyo rero ubu byaraheze mugabo turiko turiga neza ingene hoboneka ibindi bigashikira abantu bakeneye kubisoma na cane cane ngaha mu Burundi mbere ndashite n'icyumvire yuko bishobotse nk'ubyo ukaboneka hoba nk'abanzo isoma bari mu migwi hanyuma inyuma tugashobora guhura tukicara tukaganira bakambaza ibibazo ku byo basomye babona neza mu minsi izatuvuga neza ubishobora kurongerwa nihamara kuboneka ibindi byafite ngaha mu Burundi.
Aho niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri uyu mwanya. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.